Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutago mubaha ikaze muri aya makuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirambo y'abiciwe mu myigaragambyo iheruka kuba muri icyo gihugu yashyinguwe kuri uyu wa mbere. Bamwe mu bapfushije ababo banze kuyitabira.
Turifuza kwiza ingabo z'Abarundi zaje gufasha kurinda umutekano wa Kongo, natwe zaza zigahurukana hano kubyegera zikaturindira umutekano, kuko aho ziri ko turumva ko hari umutekano.
Uyu ni umwe mu baburiye abantu muri iyo myigaragambyo. Aho muri Kongo kandi, amashyirahamwe adaharanira ibya politike arasaba Dr. Denis Mukwege kwiyamamariza kuba perezida. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye izahuza abategetsi b'ibihugu binyuranye ku isi muri iki cyumweru i New York muri Amerika. Nabo icyiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyatangiye kuva muri Somalia ejo kuwa mbere, nk'uko bitangazwa n'uwo muryango. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki arasaba Dr. Denis Mukwege kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 12 gutaha. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Dr. Denis Mukwege yatewe iteka mu guhabwa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018. Yatangaje ko abamushigikiye bamuhaye $100,000 by'amadolari yo kumufasha guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Congo ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka. Abanywanyi b'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki baragiye mu bitaro akoreramwo mu gisagara cya Bukavu mu buseruko bwa Congo kumuha ayo mafaranga asabwa kugira ashobore kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Denis Mukwege afise imyaka 60 n'umunani yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kubera ibyo yakoze mu gufasha abafasoni bafashwe ku nguvu, taremeza niba azo kwitoza muri ayo matora. Abazohiganwa mu matora yimirije bafise gushika ku itariki 8 z'ukwezi kw'10 kugira babe biyandikishije. Dr. Mukwege numwe mu bantu banebagura bikomeye President Felix Tshisekedi. Hari cuka kibi mu gihugu amezi atatu imbere yuko abanyagihugu baja gutora. Gutoteza no guhagarika batavuga rumwe na leta n'abamenyesha makuru biriko biriyongera mu gihugu.
Impuguke z'umuryango w'abibumbye mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ziravuga ko nubwo muri Ethiopia hari amasezerano yasinywe hagati y'abatavuga rumwe, hakomeje kugaragara ibikorwa bibanga uburenganzira bwa muntu kandi bishobora guteza imvururu zakwira mu karere k'igihugu giherereyemo. Diane Nininahazwe akomeza inkuru.
Abahinga ba ONU bakoze amatohoza bavuga ko bimwe mu vyaha bicibonekeza muri Ethiopia birimwo ivyaha vy'agahomera bunwa, ivyo mu ntambara n'ivyaha ndengera butungane. Muri rapport abo bahinga ba ONU bigenga bashikirije Geneve mu Swisse, bemezije ko abasirikare ba Eritrea nabo mu ntara ya Amhara babandanya no gukora ivyaha birimwo ivyo gufata ku nguvu mu kivunga abafasoni n'abigeme. Mu ntara ya Oromia, ONU ivuga ko hari abasivile yamenye ko bahohotewe bafatwa bunyamaswa, abandi bapfungirwa ubusa. Kubw'abo bahinga ba ONU, ivyaha bicibonekeza mu bice bimwe bimwe vya Ethiopia birimwo ahanini Tigreya biriko birakwiragira mu gihugu cose. Aho bigwiriye cane kubw'abo bahinga ba ONU bigenga ni mu ntara za Amhara na Oromia. Kubw'abo bahinga atagikoze ibi bigazoshobora kukwegera karambaraye akarere kose Ethiopia iherereyemwo. ONU ishikirije amakenga yayo inyuma y'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu mu kwezi kwa kabiri hagati ya leta ya Ethiopia n'abarwanya ubutegetsi bwayo mu ntara ya Tigreya. Mohamed Chande Otom atwara umurwi w'abahinga ba ONU bigenga bakoze amatohoza yagize ati: amasezerano yatewe ko igikumu ashobora kuba aratumye inkoho zitacumvikana cyane, ariko ntiyatoreye umuti amatati ari mu buraruko bwa Ethiopia cyane cyane mu ntara ya Tigreya. Nta mahoro ayo masezerano yazanye.
Icyiciro cya kabiri cy'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyatangiye kuva muri Somalia ejo kuwa mbere, nk'uko bitangazwa n'uwo muryango. Iyi ni gahunda ikurikije ingengabihe yo gushyikiriza ingabo za leta gahunda yo gucunga umutekano w'igihugu. Oriane itanga ishaka.
Ivyo bibaye inyuma y'akanama ka ONU kajejwe umutekano kare karatanze uburenganzira bw'umugwi mushasha uzwi nka ATMES bwo gufasha kugarukana umutekano muri Somalia gushika mu mwaka wa 2024. Icyo gikorwa kigiye gutahukana abasirikare 3,000 mu bashika 19,626 bari bagize izo nteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Igice cya mbere cy'ibikorwa by'izo nteko zari zaje ziva mu bihugu bitandukanye cyari kigizwe n'abasirikare 2000. Abo nabo bakuwe muri Somalia mu kwezi kwa gatandatu, aho basubiza icese amakambi atandatu y'ico. Ejo ku munsi w'Imana, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barasubije igisirikare cya Somalia ikambi ya Bio Ade iri mu bumanuko bw'intara ya Hirs Shabelle iri hafi y'umugwa mukuru wa Mogadishu. Komanda Lieutenant Colonel Philippe Butoyi niwe yarahagariye icyo gikorwa cyari cyateguwe n'igisirikare cya Somalia. Ibinyamakuru bitandukanye byatangaje ko Komanda Butoyi yamenyesheje ko igisirikare cy'u Burundi cyagiye kirakurikiranira hafi ukuntu igisirikare cya Somalia cyagiye kiratera intambwe zishimishije mu gukingira igihugu cyabo. Yongeye agira ati, twarabonye uko abasirikare bakora ibitero, uko bigarurira uturere n'ingene bacungera neza utwo turere bigaruriye. Muhudini Ahmed, majoro w'igisirikare cya Somalia, yashimiye cese inteko z'igihugu cy'u Burundi agira ati, turashima ingene bitanze bagashira ubuzima bwabo mu kaga, bakemera ko amaraso yabo aseseka kugira bakingira igihugu cyacu umwansi.
Mexique iravuga ko nta kosa yakoze mu kureka abasirikare b'u Rusiya bagakora karasisi mu birori byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwayo. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nini Nazwi.
President wa Mexique Andrés Manuel López Obrador yavuze ko igihugu ciwe gifitaniye imigenderanire n'ibihugu vyose vyo kw'isi kandi ko mu gutumira mu birori vy'ukwikukira atanumwe bakumiriye. President Obrador agize ico avuga inyuma yuko impande zitandukanye zirimo Ukraine abatavuga rumwe nawe n'ibimenyesha makuru vyegereye abatari ku ruhande rwa leta yiwe zivugiye ko Mexique itari guha urubuga ingabo z'Uburusiya bwasomborokeje intambara muri Ukraine ngo zikore defile ya gisirikare mu birori vy'indwi yo guhimbaza isabukuru y'ukwikukira kwa Mexique. Ambassador wa Ukraine muri Mexique nawe Oksana Dramareska abicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yanditse avuga ko ibirori vyo guhimbaza isabukuru yo kwikukira kwa Mexique vyahumanijwe n'Uburusiya, avuga ko ufise amaraso y'inzira karengane mu kizabwo. Ambassador Dramareska yanditse agira ati, President López Obrador, ivyabaye bihuriye hehe na politike yawe yo kutagira aho uhengamiye no gutera ivyatsi agasomborotso igihugu cande cakorewe? Ubuserukizi bw'Uburusiya nabwo ku rubuga rwa X rwaciye rwandika buti, ni harambe ubucuti hagati ya Mexique n'Uburusiya. Izindi ngabo zabonetse muri iyo defile yo guhimbaza isabukuru y'ukwikukira kwa Mexique zirimo ingabo za Brazil, za Chili, Ubushinwa, Venezuela, Sri Lanka, Nepal, Cuba na Nicaragua. Hari abavuze ko na Nicaragua itarikwiye guhabwa urubuga rwo gukora defile muri ivyo birori kwera kwagirizwa gucinyiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Kubwa Galvez ari mu bazi imbere mu batavuga rumwe na Mexique, akaba ari no mu ba mbere bazokwitoza amatora ya prezida mu 2024 muri ico gihugu, defile y'abasirikare ba Nicaragua n'Uburusiya yerekanye ko prezida wa Mexique atuditse n'abatwaza igikenye gusumba abashira imbere demokarasi.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugeno kuri waeshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri X, Facebook, Instagram na YouTube, mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, leta irashyingura imirambo yabiciwe mu myigaragambyo yabaye tariki 30 y'ukwezi kwa munani mu mujyi wa Goma, ariko babuza babo baravuga ko imibiri yabonetse ari mike cyane ugereranije n'abo bapfuye, bityo bakaba banze kwitabira icyo gikorwa. Barasaba ko abandi bafungiwe mu myigaragambyo babanza kurekurwa. Jimmy Shukran bakomera.
Mmasa ya mujitondo kuri wa mbere abicu wa babo bahuriye kuri radio Uwezo wa Neno yitorero wa Zalendo iri muri komine ya Goma hamwe n'ibitaro bizwi nka Sebe Kandosho. Ibi ni bimwe mu bitaro byashyizwe ku imibiri y'abaguye mu myigaragambyo. Ni naho bamwe mu bakomerekeye muri iyo myigaragambyo bavurirwa. Imibare yabo ntiramenyekana. Aho wasanga udutsiko twinshi tw'abantu baganiraga kuri ubu bwicanyi bwabaye mu mujyi wa Goma. Mu magambo yuzuye agahinda, abicu wa babo muri imyigaragambyo bavuga ko bateteguye kwemera ko abo bashyingurwa hatarakorwa iperereza ryimbitse kuri ubu bwicanyi. Ibi ni nyuma yuko ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru bisohoye itangazo ryemeza ishyingurwa ry'imirambo irenga 43 mu gitondo kare kuri uyu wa mbere. Iri shyingurwa kugeza ubu ntabwo riraba.
Bangepasha kuzikwa depu wakati
mu byukura aba bantu bari bakwiye gushyingurwa. Kandi ntabwo bari bakwiye gushyingurwa uyu munsi, baba barashyinguwe igihe bapfaga. Kandi kitubabaza nuko ibi byose biba ari guverinema yabishe. Ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Namabura kindi twaje kureba nimba bashobora kubashyingura uyu munsi, ariko ntabwo ibintu birimo kugenda neza. Guverinema yacu rwose ntabwo yubaha abaturage. Amani Vano, umugabo w'imyaka 44, yapfushije umwana w'imyaka 16 muri imyigaragambyo. Avuga ko kugeza batarabona umurambo w'umwana we.
Turaje guhamba abantu bo tutabonye, kandi abandi bacafunzwe, ntabwo bari babarekura ako ngo baje guhamba abandi. Abandi twababuze, hari abantu babuze bene nyina. Bene mama banyina base badata barabuze. Ntabwo tuwemeye ko baje guhamba abantu bacu batari batwereka iyindi mirambo hwiri.
Umubare watangajwe na guverinema ya Kivu ya Ruguru mu itangazo ryayo ni mirambo 43 iteganywa gushyingurwa. Ariko abakozwe n'ubu bwicanyi bavuga ko zimwe mu mpamvu zibatera kutitabira ibikorwa byo gushyingurwa ari uko kugeza ubu leta idatanga imibare nyakuri y'abayiguyemo.
Isabu ni nyingi sana, kuna wale ambao walipotezwa.
Imibare ni myinshi cyane ku buryo kugeza ubu benshi tutarabona n'abacu. Ubwo rero urumva biragoye cyane. Icyo dusaba cyambere nuko batwereke imibare nyakuri y'abantu baguye muri iyi myigaragambyo. N'agahinda gakomeye twebwe ntidushobora kubyemera, bamanze batubwire imibare nyakuri y'abantu baguye muri iyi myigaragambyo.
Shimimana Jean Pierre we abona ko mbere yo gushyingura baguye muri iyi myigaragambyo, abafungiwe muri gereza zitandukanye bagomba gufungurwa, ibindi bigakurikiraho.
Turasaba ko guverinoma ya libera bari abantu bacu bafunzwe bari kuzira akarengane, yamara kuripera bari abantu bacu bafunzwe, tukajana nabo gufatanya nabo kukababaro gushingura iramirambo yacu, kuko hari abafunzwe banavuze n'ababyeyi babo bakaba bari mu munzenze.
Abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya Ruguru bo bavuga ko kugeza ubu abafungiwe muri gereza barenga 200. Felicien Tumusifu wo mu ishyirahamwe La Voix des Marginalisés avuga ko mu gihe nta gikozwe ku ifungurwa ry'aba bantu, aya mashyirahamwe ari bukora imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru.
Le service de sécurité, notre armée détient toujours les rescapés du trans.
Abashinzwe umutekano barimo polisi yacu ndetse na FARDC kugeza ubu ngubu bafunze abantu benshi, ndetse turabara barenga 200 bari muri za gereza zitandukanye za hano muri Goma. Ibyo rero bituma tutizera na gato ibyo bavuga. Mu by'ukuri nta gushyingura kugomba kubaho habe na gato mu gihe abo bantu bose bari mu magereza batarafungurwa. Niba bidakozwe vuba na bwangu, turategura imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru
a respecter la population.
Uretse itangazo rivuga ku gushyingurwa kw'aba bantu, ntacyo ubuyobozi bw'intara buratangaza ku by'aba baturage basaba. Twagerageje kuvugisha komiseri ku Kalipopo Remwold wongereje umuyobozi w'intara ya Kivu ya Ruguru, atubwira ko ari mu nama kwaza kutuvugisha soje, ariko twongeye kumuhamagara ntiyafata telefoni. Biteganyijwe ko mbere yo gushyingura aba bakongomani haza kubaho ibiganiro byihariye hagati y'ababuza babo na Bwana Peter Kazadi, ministre w'umutekano wa Kongo. Kuva tariki 30 kwezi kwa munane uyu mwaka w'imyigaragambyo yabereye, hamaze gufatwa abofisiye bane b'ingabo za Kongo FARDC barimo umuyobozi w'itsinda ry'ingabo rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu rizwi nka Garde Republicaine n'abayobozi ba polisi y'igihugu bagera kuri 3. Aba bose bashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye muri ubwo bwicanyi bw'abasivile leta yatangaje ko ari 43 mu mujyi wa Goma. Uwahoze ari guverineri wa gisirikare Lieutenant General Constant Makongba yasimbuwe by'agateganyo ku mirimo ye. Ubu wamusimbuye ku bikorwa bya gisirikare byose byo mu ntara ya Kivu ya Ruguru ni General Peter Chirimwami. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika, Igoma.
Inzobere zo mu muryango International Crisis Group ziraburira ko ubwicanyi buheruka gukorerwa abaturage b'abasivili Goma mu mpera z'ukwezi gushize kwa munani buzagira ingaruka ku migendekere y'amatora mu burasirazuba bwa Kongo. Izi nzobere ziravuga ko ubwicanyi bwanateje agatotsi hagati y'umutwe w'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni, MONUSCO na leta ya Kongo. Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Izi nzobere mu nyandiko yazo ziravuga ko leta ya Kongo yakomeje kugenda ihindura imvugo ku byerekeranye n'ubwicanyi kuva ku kwitabishwa itsinda ry'amabandi yitwaje intwaro akorana na M23 kugeza ku gushwana na Monisco yitanyira abayazana w'ibyabaye kuri iyi tariki. Ni imyigaragambyo yari yateguwe nabo mu idini ryitwa Aganora Uwezo cyangwa se Wazalendo. Abo bakavuga ko imyigaragambyo yabo yari mu rwego rwo kwamagana ingabo za Loni n'iz'ibihugu byo mu karere bashinja kunanirwa kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Izi nzobere zivuga ko nubwo abategetsi b'intara ya Kivu ya ruguru bari babujije ko imyigaragambyo ikorwa, abayoboke ba Wazalendo bazindukiye mu rusengero rwa Bigoma mu gitondo cya 30 y'ukwezi gushize kwa munani. Ababonye uko byagenze bavuze ko abasirikare kabuhariwe bitwaje intwaro zikomeye nk'abagiye ku rugamba bishe barasha abasivili babarirwa muri 100 bakomeretsa abandi ndetse batamuri yombi benshi. Izi nzobere za International Crisis Group zivuga ko ubwo video y'ibyabaye yatangiraga gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga aribwo abategetsi b'intara ya Kivu ya ruguru bahise batangaza imibare y'agateganyo yabishwe, bavuga ko ari abasivili 6 n'umupolisi umwe wishwe n'abaturage. Aha kandi mu bisa nko gushakira ishingiro ubu bwicanyi, General Constant Ndima wategekaga Kivu ya ruguru yisiridini itsinda ry'amabandi yitwaje intwaro. Ku munsi wakurikiyeho naho leta yasubiyemo imibare yayo itangaza ko bapfuye ari 43 naho 56 bakomeretse, hanyuma bagera ku 138 bagatabwa muri yombi. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryuje uburakari, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yashatse gushinja abo mu idini ya Wazalendo guhungabanya ituze rusange, avuga ko bateye umupolisi amabuye kugeza apfuye. Ibyo yise ko ari byo byateye inzego z'umutekano kubarasaho. Nyamara izi nzobere zikavuga ko bitandukanye n'ibi kwica umupolisi byabaye nyuma yaho abasirikare bari batangiye kurasa. Izi nzobere zikagaruka ku byakurikiye ubu bwicanyi byose kugeza ku iyoherezwa ry'itsinda ry'abaminisitiri bakuru rivuye i Kinshasa ngo rikurikirane iki kibazo, ihamagazwa i Kinshasa rya General Constant Ndima ngo atange ibisobanuro ndetse n'itabwa muri yombi n'iburanishwa ry'abasirikare bakuru bashinjwa kugira uruhare muri ubu bwicanyi. Ibi byose izi nzobere zikavuga ko leta ya Kinshasa yabikoze nyuma yo kubona uburakari abaturage batewe n'ibyabaye, ibyayiteye nayo guhindura aho ihagaze. Inzobere z'umuryango International Crisis Group zivuga ko urubanza rw'aba basirikare rutangira ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa 9, amaburanisha yibanza hanini ku ruhare rw'u Rwanda n'uko rufasha umutwe wa M23. Zikavuga ko mu iburanisha ryo ku ya 8 y'uku kwezi kwa 9, Koloneli Mike Mikombe ukuri ingabo zirinda umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bakuru i Goma yavuze ko ubutasi bwa gisirikare bwamumenyesheje ko abo barimo gutegura imyigaragambyo ari abashamikiye kuri M23. Mu minsi yari yabanje kandi nabwo izi nzobere zivuga ko bwana Peter Kazadi, minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, nawe yari yavuze ko igikorwa cya gisirikare cyo ku itariki ya 30 y'ukwa 8 cyari kigamije gukumira intambamyi y'umutekano ivuye mu Rwanda. Uyu mutegetsi yavuze ko bamenye ku Rwanda rwarunze ku mupaka ruhana na Kongo ingabo zo mu mutwe kabuhariwe warwo. Avuga ko kwigaba kw'ingabo zidasanzwe zo mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abategetsi bakuru byari mu rwego rwo guhumuriza abaturage no kwitegura kuburizamo igitero cyashoboraga kuba. Nyamara izi nzobere zivuga ko uko urubanza rwakomezaga, uku gusanisha ubwicanyi bwo ku ya 30 y'ukwa 8 n'uburinzi bwa Goma byagiye bitakaza agaciro biturutse ahanini ku buhamya bwatangwaga. Ubwo buhamya zivuga ko burimo n'ubwo umukuru w'ubutasi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru ubwe washinja abasirikare bo mu mutwe urinda perezida n'abategetsi bakuru kwica abaturage badafite intwaro. Ibyabaye byose ariko izi nzobere zikavuga ko bizagira uruhare mu migendekere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwa 12 k'uyu mwaka. Ibi zikabikomora ku kuba ubu bwicanyi bwakozwe n'abashinzwe kumurinda busa nk'ubwatumye perezida Tshisekedi atakaza igikundiro mu ntara ya Kivu ya ruguru, intara ifite kinini ivuze mu matora ya Kongo. Abaturage ba Kivu ya ruguru kandi inzobere zisanga na mbere y'ubu bwicanyi bari baratangiye kwinubira ku mutekano bizezwaga na bwana Tshisekedi ubwo yitorezaga gutegeka Kongo utigeze uboneka. Igikundira imiryango ifatanye iby'idini n'ibya politiki isanzwe ifite, izi nzobere zigasanga nacyo gituma ibintu birushaho gukomera. Iri dini rya Wazalendo ni rimwe mu matsinda ashingiye ku myemerere atanga ubutumwa bujyanye n'uko ibihugu by'amahanga bibangamira ubusugire bwa Kongo. Abayobozi baryo kenshi bagiye bamagana amasezerano leta igirana n'ingabo z'amahanga ndetse yewe bamaganye n'ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri. Izi nzobere zivuga ko aya matsinda ashingiye ku myemerere akundwa na benshi mu Banyekongo. Ahandi izi nzobere zihuriza ibyabaye ku ya 30 y'ukwa 8 n'amatora yimirije imbere muri Kongo ni uko ubu bwicanyi bwarateje ugushidikanya ku bushobozi bwa leta mu guhosha imyigaragambyo ishobora kuzaba mu bikorwa byo kwiyamamaza biri imbere ndetse n'iyazakurikira itangazwa ry'ibyavuye mu matora mu mpera z'ukwa 12. Izi nzobere mu nyandiko yazo zivuga ko uko leta yagiye ibona ko kwegeka ibyabaye ku idini rya Wazalendo byanze yahindukiranye ingabo za Loni abari zigiranye abayazana.
Mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba ejo rwafunze by'agateganyo igihe cy'ukwezi abagabo munani bakekwaho ibyaha. Abafunzwe barimo abahoze ari abayobozi bakuru biyogereza. Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Bimyoreza icyarimwe mu rukiko ubundi bagacishamo bakazunguza imitwe. Uko niko abavandimwe babaregwa bitwaye nyuma yo kumva icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu. Ni icyemezo gitegeka ko abagabo 8/9 baregwa ibyaha by'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu bafungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Abo bagabo barangajwe imbere na Innocent Kayumba yowe iyo gereza mu mwaka w'2019. Ubutabera bw'u Rwanda bubarega ibyaha byo gukubita no gukomeretsa byateye impfu z'abantu bagera muri 6. Mu by'urukiko rwasuzumye ku isonga hari inzitizi zatanzwe na Auguste Uwayezu ko yafashwe bagafungwa binyuranije n'amategeko. Umucamanza yateye utwatsi inzitizi avuga ko yafunzwe byubahirije amategeko. Naho kuri Innocent Gapira watanze inzitizi ko yaburanishijwe kubyo atabajijweho mu bugenzacyaha nawe, urukiko rwavuze ko inzitizi nta shingiro ifite. Umucamanza ntiyasubiyemo ijambo kurindi kubijyanye n'imiburanire ku baburanyi bombi. Yavuze ko yasuzumye impamvu zikomeye zituma buri umwe mu baregwa yakekwaho ibyaha kandi akanafungwa by'agateganyo cyangwa se bikamubera ikinyuranye agasohoka mu buroko. Urukiko kandi rwasuzumye imyiregure y'abaregwa 9 bakekwaho kwicuruboza abafungwa, ruvuga ko rwanasuzumye imvugo z'abatangabuhamya bashinja rusanga zifite ishingiro. Urukiko rwavuze ko rwanasuzumye raporo ya muganga mukuru mu bitaro bya Gisenyi yatanzwe n'ubushinjacyaha. Ni raporo igaragaza ko hari abafungwa gereza ya Rubavu yajyanaga mu bitaro bamaze gupfa, nyuma hagakorwa andi maraporo agaragaza ko bazira impfu zisanzwe nyamara bapfuye bazira inkoni. Nyuma y'iryo sesengura urukiko rwasomye mu minota igera mu 10 rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma Innocent Kayumba yoboraga gereza ya Rubavu Ephraim Gahungu wamusimbuye kuri uwo mwanya Auguste Uwayezu wari wungirije Gahungu n'abandi bacunga gereza barimo Innocent Gapira, Marcel Bikorimana, Jean de Dieu Baziga ndetse n'abafungwa Patrick Nahimana na mugenzi we Innocent Ziyaremye babafashije mu kwicuruboza abafungwa bagenzi babo bakekwaho ibyaha. Rwavuze kandi ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa ari 8 bakurikiranwa bafunzwe muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Bitandukanye no kumucunga gereza James Hodari wanayiburaniye muri urubanza, nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha, yewe nta n'impamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunzwe. Uko ni ko umucamanza yavuze. Ni urubanza rwasomwe abaregwa batari mu rukiko. Mu ijwi rituje umucamanza arangije gufata icyemezo yabajije abavandimwe babaregwa niba hari ufite icyo atumvise cyangwa se asobanuza. Bimyoreje icyarimwe banazunguza imitwe kuva bicaye kugeza bahagurutse mu cyumba cy'urukiko nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'icyemezo umucamanza yafatiye abaregwa. Hanze y'urukiko, Ziyada Mukansanga, umunyamategeko wunganira Innocent Kayumba, yavuze ko icyemezo cy'urukiko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijuririra.
Icyemezo cy'ubucamanza ntabwo kidushimishije, ari nayo mpamvu natwe tuzajurira mu minsi 5 nk'uko biteganywa n'itegeko.
Aho kitabashimishije ni hehe?
Nuko urukiko rwemeje ko Kayumba Innocent hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu, nyamara twabashije kubagaragariza ibimenyetso byose bigaragaza ko nta ruhare yari abifitemo, kandi n'icyo gihe icyo cyaha kiba ko atarahari, ko yari yagiye mu butumwa i Kigali.
Ku bandi bavandimwe byari bigoye kugira icyo batangaza, nk'umusaza Shadrack Rutagura abereye se wabo Ephraim Gahungu, amarira azenga mu maso ubwo twamubaza uko yakiriye icyemezo, byamugoye kugira icyo arenzaho ubundi azunguza umutwe. Emmanuel Ndagijimana n'umufungwa wabaye intandaro yo gutuma iri yicarubozo rimenyekana mu magereza inzego zibishinzwe zihita zifata abakekwaho ibyaha muri gereza ya Rubavu Nyakiriba. Ijwi rya Amerika yafashe umwanya wo kumwitegereza, baramukubise hafi yo kumucaho ikibuno. Kumureba bisaba kuba ufite umutima ukomeye. Kuri uyu munsi urukiko rwafashe icyemezo na akanyamuneza kuri Ndagijimana.
Nishimye cyane kandi ndanezerewe. Rwose nta kindi navuga uretse kuvuga ngo haraka ubutabera mu Rwanda. Urukiko ku kazi rwakoze kandi rwose ndanezerewe cyane kuri uyu munsi, sinzi ukuntu nabivuga.
Ku rundi ruhande, kubera ubumuga abaganga bemeza ko bukomeye ku kigero cya 80% yavanye muri gereza, imibereho kuri Ndagijimana imubereye ingume.
Mu buzima busanzwe mbayemo bwa buri munsi rwose burangoye, bivuga ngo ko ntacyo ngo yaramuganye ko ntacyo nakwimarira, imibereho ya buri munsi irangoye. Nubwo mu bijyanye no kwivuza rwose ngaho nsaba ko rwose Leta yakomeza kumfasha, ndetse n'ababishoboye bakamfasha, kandi Imana izaha umugisha. Murakoze.
Uru ni rwo rubanza rwafatwa nk'imboneka rimwe kuri ibi byaha byakunze kuvugwa cyane mu magereza yo mu Rwanda. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International n'iyindi yakunze gutunga gatoki ibikorwa nk'ibi mu magereza yo mu Rwanda. Ingingo ubutegetsi bw'amaganira kure buvuga ko iyo miryango nta kiza yabona ku Rwanda. Kuri Kayumba buraho ubaye ubugira kabirafunzwe bwa mbere yazize ubujura bw'isunzi ikoranabuhanga aho yayoboraga gereza ya Mageragere. Ari kumwe n'abagenzi be bahamijwe kwiba amapawunda abarirwa mu 2007 y'umwongereza zo waruha fungiwe bayakuye ku ikarita ye yifashishaga. Ehabagirusa ijwi rya Amerika ku gisenyi mu burengerazo wa Rwanda.
Tugarutse mu mahanga, Iran yarekuye abanyamerika batanu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarafunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yarekuye abanyayirani babiri, idohora gato ku bihano yari yarafatiye Iran. Ibindi kuri inkuru tubibaze Diane Nini Nahazwe.
Abanyagihugu batanu ba Amerika Iran yarekuye basubije kwidegemvya kuzuye ejo kuwa mbere inyuma y'amasaha make amamiliyaridi atandatu y'amadolari ya Amerika Korea yepfo yari yarafatiriye yongeye gusubira mu bigega vya Iran. Gusubira nayo mafaranga vyari mu byo Irani isaba kugira ngo isubize Amerika abanyagihugu bayo. Ibiro vya President America White House vyavuze ko President Joe Biden yavuganye n'imiryango y'abanyagihugu bidegenvya kandi bose bari baryohewe. Umwe muri batanu barekuwe hitwa Siamak Namazi, umugwiza tunga yari afunzwe na Irani kuva mu 2015 abicishije mu itangazo yasohoye yashimiye President America Joe Biden agira ati: "Warakoze President Biden kurengera politiki ugashira imbere inyungu z'abanyagihugu ba Amerika mu gufata ingingo igoye yatumye twidegemvye." Ubutegetsi bwa President Joe Biden buhakana ivyagije vyuko imiliyaridi zitandatu za Iran Korea yepfo yari yarafatiriye ikaza kuzirekura mu mugambi wo guhanahana imfungwa Amerika itazirekuje nk'ikiguzi ahubwo yazirekuje nk'amafaranga yo gufasha abanyagihugu ba Iran mu kugura imfungurwa, imiti n'ibindi vyankenegwa. Amerika aha ikavuga ko Irani ari nkahamwe yoramuka itabikoze uko bavyumvikanye ayo mafaranga bazosubira kuyafatira. Bamwe mu bari mu mugambwe w'abarepublikane utari kurategeka Amerika muri kino gihe bagasanga kurekuza imfungwa inyuma yuko Irani ibanje gusubizwa amafaranga yayo bizo hava bituma ukunyuruza abanyamerika vyiyongera. Leta ya Joe Biden yo nta mpungenge yamara ibona ku gikorwa yakoze. Abanyagihugu batanu bose ba Amerika Irani yarekuye bafise amamuko muri ico gihugu. Hambavu y'umugwiza tunga Namazi, abandi barekuwe barimwo Emad Sharki nawe nyene w'umugwiza tunga, wundi nawe yitwa Murad Tabaz ari mu baharanira gateka k'ibidukikije, n'abandi babiri batashimye ko amazina yabo atangazwa. Bomi uko ari batanu Irani hibagiriza ivyaha byo gusuma urusaku n'ibindi vyaha biremereye. Ni vyaha batigeze bemera. Kurundi ruhande mu banyagihugu batanu ba Irani Amerika yarekuye, babiri gusa nibo bashimye gusubira muri Irani, batatu basigaye bahisemo kuguma muri Amerika nk'igihugu cabo ca gatatu. Muri abo batanu harimwo uwitwa Reza Sargampour na Kambizi Atar Kashani bagirizwa kuba barabangamiye ibihano Amerika yafatiye Irani, hamwe na Kaveh Loftol Ashadi yagirije gukorera leta Irani ku butaka bwa Amerika. Babiri basigaye aribo Mehad Moin Ansari na Amin Hazandek bagirijwe ubucuti bo bari bafitaniye n'abajeje umutekano bo muri Irani. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko uguhanahana abanyororo kwabaye hagati ya Amerika na Irani bidasiguye ko bivanyeho ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu bibiri, muri ivyo harimwo ikibazo c'ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire. Ejo kuwa mbere hakimara gutangazwa makuru y'ihanahanwa burundu y'ifungwa zitanu ku mpande zose, President Joe Biden wa Amerika yaciye atangaza ibihano yafatiye Mahmoud yahoze ari president wa Irani n'umushikiranganji ajeje vyiperereza muri ico gihugu. Amerika aha ikagabisha ko Irani ishobora kuguma yikeka inyuma y'abanyamerika ipfunga kugira ngo isheke kuvyishaka. Leta Amerika yabwiye abanyagihugu bafise passeport za Amerika ko atamvu n'imwe yobatuma baja muri Irani. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwatangaje ko muri rusangi ubutegetsi bwa President Joe Biden bumaze gupfunguza abanyagihugu ba Amerika 30 bari bapfungiwe ico Amerika yita ubusa mu bihugu bitandukanye. Muri abo banyagihugu 30 harimwo Paul Rusesabagina yapfungiwe mu Rwanda. Paul Rusesabagina yarekuwe mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'2023. U Rwanda rwari rwatangaje ko rwamutaye muri yompi mu kwezi kwa munani ko mu 2020 iminsi mike inyuma y'uko umuryango wiwe wari wavuze ko wamubuze.
Chuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ibihe byiza kuri mwese.